dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
tabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kwinjira ku gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika ibihugu by'uburasirazuba EAC mu magambo ahinnye kwinjira kwa Kongo muri uyu muryango bivuze iki ikiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye
urakoze cyane Karekezi reka tubanze turamutse inshuti n'abakunzi biri radio ejo rya Amerika tubifurize n'ikaze muri kino kiganiro uyu munsi muri dusangire ijambo nkuko ubivuze duca hirya no hino yinjira rya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kuva kwa gatano itari ku munani z'uko kwezi kwa kane umwaka w'2022 igihugu cha Kongo gifise uburenganzira bungana n'ubw'ibindi bihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuko president Felix Antoine Tshisekedi yateye umukono ku masezerano n'amategeko agenga umuryango wa EAC n'igihugu kigira indwi i Rwanda y'u Burundi Uganda Ubuganda Tanzania Kenya na Sudani y'Epfo uyu muryango washinzwe ubwa mbere mu mwaka w'1967 warugezwe n'ibihugu bitatu aribyo Uganda Tanzania na Kenya yamara ntibyatevye inyuma y'imyaka 10 muri 77 warasambutse mu mwaka w'1999 ibyo bihugu byarasubiriye kunagura EAC gushika mu mwaka w'2000 aho hashyirwaho amasezerano asubira kuwushiraho akawugenga umuryango usubira gukora ukuri kwamye mu mwaka w'2007 niho Burundi no Rwanda byinjira icese muri EAC mu gihe cya Sudani y'Epfo cyo cinjiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu mwaka w'2016 uwo muryango ufise umushinge w'imigenderanire mu by'ubutunzi n'urudandazwa rutagira imbibe aho abadandaza bahanahana ibidandazwa canke bakabijabukana imbibe muri ako karere batarisha amakuru n'amatagisi ndetse abanyagihugu bagatembera ataviza barinze gusaba no kuriha ibi nivyo vyareheje igihugu cha Kongo gisanzwe gihana imbibe n'ibihugu bine mu bigize EAC arivyo Burundi Uganda Ubuganda na Tanzania igihe ico gihugu cemererwa icese ko kibaye kimwe mu bigize EAC president Antoine Felix Tshisekedi yaragaragaje kamwemwe afise iruhande yabagenzi we bari bamutumiye ngo yitabire inama idasanzwe igira 19
permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la République démocratique du Congo.
Ati mu nkundire ndabashimira cyane ingene mwakiranye igishika igihugu canje na jewe muri uyu muryango wa EAC turiyizeye kuhungukira n'ibijanye no gutumana tumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa Kongo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi n'ibindi singekeranya ko ubutunzi n'iterambere nabyo nyine bizokwisononora kubera ubu isoko ribaye rinini mu karere ariko nibizokunda mu gihe atamahoro umutekano bihari cyane cyane wacu mu buseruko aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe twizeye kandi ko hazoshyirwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icyicaro muri Kongo kuko zihari ariko kuzicukura mu buryo bubereye harasharimo agahanze nibaza ko tuzohungukira n'igabanuka ry'amakori n'amatagise ku kivuko cy'i Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania bigatuma n'ibiciro bigabanuka
entre nos pays, la réduction des tarifs douaniers pour des marchandises réceptionnées dans les ports de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ari na watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka yaramukeje mu izina ry'abagenzi we.
Congratulations dear brother,
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe gushikanye ko igihugu cawe ca Congo mu kucinjiza muri EAC. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kuba umwe bagenderanire bahanahana ibidandazwa bongere bafashanye mu iterambere. Tubaye umwe nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobishikako nitwabishiramo ishaka. Congo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimira ikirano ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Congo. Duteye intambwe idasanzwe muri kano karere teka ndetse no ku banyagihugu turongoye bazohatorera koyoko bagiye nabo nyene kuba umwe bagenderanire badandaze bunguke. Ibi nibyo tuba dukwiye gukora nk'abarongozi beza kuko tubwirizwa kuraba kure. Ku izina rya bagenzi banje turakeje Congo kandi turahaye ikaze abakongomani mu muryango wa EAC kanatsinda twari dusangiye byinshi. Twese dushire hamwe dukotse ikivi kugira mu muryango wa EAC utere imbere bimwe biboneka. Congo ni igihugu umuryango wari ukeneye cyane kuko turifuza no kubaka umuhora w'indaragi muremure uzova mu buseruko ugashika mu burengero uciye muri Congo. Bamwe mu banyagihugu b'i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo barashima ko igihugu cyabo cyagiye muri EAC yamara makenga ni yose.
Il y aura cette possibilité des échanges, la circulation des biens des personnes qui
abantu bakishira bakizana tankomanzi atana visa barinze gusaba. Twize kandi ko bizogira nakarusho ku mutekano mu kudufasha kugwanya abagizi ba nabi n'abagwanya baturuka muri ibyo bihugu. Abasirikare b'ibyo bihugu barigeze kuza kudufasha no muri kahise ariko ubuho rero ko tubaje umwe nibaza ko hazoba akarusho kanini ariko rero tubwirizwa natwe kuhabera magabo tugakora tugakura amaboko mu mpuzu kugira ngo twimbure byinshi dushinge amahinguriro ndetse turonke n'ibyo dushorayo ahandi ho tuzosanga ataco tuhungukiye. Tugwize akazi kandi tugwize n'ibyo dushora hanze leta ibidufashemo ntitugehegwe gusa ngo biherere mu majambo. Nibyo mu minsi ya mbere bizotugora ariko nibaza ko tuzohungukira kuko n'abandi barunguka iyo bagiye hamwe.
Au niveau économique, ça va un peu coincer la RDC, mais ça va aussi être bénéfique aux voisins.
Amashami yigenga muri Congo nayo nyene arashima ko imiryango yuguruwe mu karere ariko bagakebura Congo ko cohagabira kugira kihakure inyungu nyinshi. Chantal Fayida atwara rimwe mu mashami aharanira uburongozi bwiza n'iterambere ryitwa mu Giswahili WEMA kuri mikro ya mugenzi wacu Philippe Birego w'ikinyamakuru Volcan News.
Une exigence presque naturelle d'être membre de cette organisation sous-régionale parce que quand
novuga ko ari byiza kwinjira mu muryango wagutse nka EAC kuko urakomeye muri Afrika. Erega n'ubundi twari tumeze nk'aho turi umwe naho tutabibyemererwe kuko dusangiye imbibe n'ibihugu bine bya EAC. Byumvikana ko twari dusanzwe tugenderanira neza naho tutarimwo. Ibyo tuzohungukira biruta guhomba haba mu butunzi kwinjiza ibidandazwa biciye ku kivuko cy'Imombasa muri Kenya. Ubu nta makori tuzoharihira y'umurengera nk'abagwiza tunga ibiciro bizogabanuka ababa mu buseruko bwa Congo aha barabyumva cyane kuko tuzohanahana imico n'akaranga ku mipaka. Abanyeshuri baje kwiga na hariya nta na visa bazosubira kuriha kare twariha amadolari 50 mu kwinjira muri Kenya no mu Buganda. Urumva ko ari byiza cyane kuko na passport ya EAC nayo nyine tuzogironga.
Les citoyens congolais en allant en Uganda au Kenya et partout ils avaient l'habitude de payer des frais de visa. Mais là, ça sera supprimé.
Umwihwezo awusangiye na Maitre Dieudonne Bashirayishize nawe nyene akurikiye na hagufi umuryango wa EAC ndetse yabaye n'icegera cy'utwara urunani rw'abashingwamanza muri ako karere East Africa Law Society. Wowe wabona ko hari byinshi bikwiye guhinduka kugira ngo umuryango ushike ku ihangiro wihaye.
Ukwinjira kw'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni ikintu ciza kuko ico gihugu gifise ubutunzi mu bijanye n'amatungo kama byaba iby'ubutare byaba n'ibidukikije biriho bitandukanye ariko kandi niki nubundi butunzi ico gihugu kizanye nabantu muri uno mwaka ico gihugu kikaba kigiye gukwiza abantu hafi miliyoni ijana n'indwi bakaza kwiyongera ku miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi z'abanyagihugu baba mu bihugu byari bimaze kwinjira muri uwo muryango. Ibyo bikaba bizotuma uwo muryango ugiye gukora ku ibahari zibiri, ibahari ya Indiana n'ibahari ya Atlantique, hamwe hakomejwe amayira y'imigenderanire, urudandazwa rushobora kugenda rutera imbere, ubutunzi bukisununura nk'uko byifuzwa kandi bishyirwa imbere n'ingingo ya gatanu y'amasezerano yashyizeho uwo muryango wa Afurika y'ubuseruko. Icyo rero ni kimwe n'intumbero, ariko umuntu agiye kuraba kuntu haba ingingo ngenderwako z'umuryango nk'ingingo ya gatandatu n'iyindwi bavuga ibintu bashimikira ko kugira ngo uwo muryango ugende ukomera bitagiye birakosorwa. Umuntu arabye muri Congo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana, hatagiyemo inguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro, hagaruka umutekano. Bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyacakarusho kigiye kuzamo. Ibyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu, kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya habaye impari naho zaba zitagiye habona gosi, ikibazo kikibagigwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati. N'amakenga rero yuko mu gihe hatabaye ugushaka kw'ibyo bihugu ngo bishire hasi, ukutumvikana rimwe rimwe usanga kuhari, bizogorana gose ko ubwo butunzi buje izo nguvu akarere koheza kagira mu bijanye no kuganira n'amakungu, mu bijanye no guhanahana ibidandazwa byotuma ukuzimbwa bisanzwe biba ku masoko mpuzamakungu bitabandanya, kuko biba cyane cyane kuko usanga ari igihugu kimwe kitagira inguvu aricyo kigenda guhangana n'ibyo bihangange biba bigura. Inyungu nini umuntu yaziga yuko yoboneka izohe zitaboneka kuko urumva novuga yuko ibyo byatumye na Kongo ifise ibyo bintu byose bihambaye idatera imbere nibyo bishobora gutuma no kwinjira kwayo atakarusho bizana. Aho rero ariko ngira ngo abemereye ico gihugu barabona ingorane gisanganywe, nini ngorane nibaza yuko mu karere batisangije ku buryo twibaza ko hakwiye inyishu rusangi mu bijanye no kubumbatira ico novuga revaleur uwo muryango wubakiye ko, kugira ngo abanyagihugu muri ako bo mu karere k'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko bashobore kuronka umwimbu uvuye mu kuja hamwe, haba mu kureka abantu bagashobora kwidegembya mu hantu bashaka kuba, mu hantu bashaka gukorera. Ibyo rero tukibaza yuko intambwe ni nziza, ariko hariho ibikorwa byinshi bihambaye byokurikira kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka umwimbu w'uko kuja hamwe.
Icyo bikoze kubandi nk'abafise amakaminuza yinjira rya Kongo risigura byinshi kuko ari kimwe mu bihugu bikoresha cyane ururimi rw'Igifaransa ruheruka kwemegwa nka rumwe muzikoreshwa muri ako karere iruhande y'Icyongereza n'Igiswahili. Evariste Ngayimpenda yigisha muri za kaminuza akaba anatwara kaminuza yitiriwe ikiyaga cya Tanganyika Université de Tanganyika kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Inzizwa rya Kongo rwa mbere bwo rizotuma bihugu bihereye ku Faransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Faransa bagiye kugwira gusumba uko byahora. Bizotuma Faransa cemegwa kujya ku Icyongereza kizoba cemewe, bizohindura ibintu byinshi cyane haba ku ijwi ry'Uburundi na Kongo byumvikana, kuko kare twagenda mu manama kubera Icyongereza tutakizi cyane ukavuga utumvikana neza rimwe amakosa cyangwa tinya n'ukuvuga. Rero bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Ica kabiri nka twebwe urabona aha mu nyigisho zacu badutegeka kwigisha Igiswahili dukoresheje Igifaransa n'Icyongereza, aho hari Igiswahili dushobora kubwira bati nimwigishe cyane Icyongereza, hanyuma bijya bihugu nazo bivuga Icyongereza bakabwira ati nimwigishe cyane Igifaransa, ku buryo Igifaransa n'Icyongereza bizoba bisa n'indimi ziduhuje cyane gusumba uko Igiswahili cyariko kirabigira. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati, ruba uruja n'uruza rw'abantu, ruba uruja n'uruza rw'ibintu, nibaza yuko bizoheza bikoroha. Cya kabiri mu Burundi twari dusa sanswe ama university atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'Ikongo cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha kumure n'amafaranga yahora arihishwa akavaho cyangwa akagabanuka, bikazotuma byorohereza abantu byirikiye abafise migambi boja kurangura hino na hariya, haba mu by'indero, haba mu by'amahinguriro, haba mu by'urimyi, bikazosaba n'umutahe tayi. Rero nabo hari abawifitiye mugabo n'abawufise, ahanini birasaba yuko igihugu cyabo kibafata mu mugongo. Ugabizo rero bisaba yuko haba hariho amategeko akingira abanyamitahe, uburyo jengiye hamwe n'umukongomani atanze uruma nzurumye naho nkagira ubutungane n'itura kandi bworoshe gushikira kandi bugerageza kunyarutsa n'imanza.
Umuryango wa EAC ugezwe n'inkingi zine gukuraho amakori n'amatagisi inyo douanière byemejwe mu mwaka w'2025. Inkingi ya kabiri ni isoko rusange marché commun yemejwe mu mwaka w'2010. Ifaranga rimwe inyo monetaire ritarashekwa ko co kimwe na leta zunze ubumwe za EAC, aho ibihugu byose bizotwagwa n'umukuru w'igihugu umwe nk'uko bimeze muri leta zunze ubumwe za Amerika Federation Politique. Naho biruko intambamyi ntizivuze kuko hari abadandaza bacidoga ko barihishwa amakori n'amatagisi hamwe hamwe, canke abanyagihugu ntiboroherezwe kuja kuba mu gihugu kimwe canke ikindi bakarinda gusabwa visa yo kuhaba. Ibi biri muri raporo bashinga amateka kaba EAC baheruka kugendera abanyagihugu mu bihugu bitandukanye mu mpera z'umwaka uheze. Igihugu gitungwa gatoke ko gikwega amaguru mu kubahiriza amasezerano ya EAC ni Tanzania. Perezida w'icyo gihugu Samia Suluhu Hassan mu nama iheruka yo kwakira Kongo yavuze ko uburongozi bwiwe bwihaye intumbero yo gukuraho izo nzitizi zose kanatsinda n'icicaro gikuru cya EAC kiri Arusha mu gihugu cya Tanzania.
With a long historical relationship with all EAC partner states, DRC.
Yinjira rya Kongo ni ingufu zikomeye kuri EAC. Turabahaye ikaze dufatanye urugamba rw'iterambere. Ndazi ko hakiri inzitizi ariko ndizera ko tuzozikuraho, kanatsinda n'iterambere ry'umuryango wacu, haba mu kujabuka imbibe, guhanahana ibidandazwa, amaviza n'ibindi. Byose ni buke buke, ariko ndabijeje ko Tanzania kitazobamananiza mu karere. Ibi tuzobifashanyamo n'ababijejwe ndetse n'ibiro by'umunyamabanga mukuru, hanyuma abanyafurika y'ubuseruko bishyire bizane koko.
Solidarity within your country as well as to the region.
Ubuganda buvuga ko izo ntambamye zitari zikwiye kubaho, ndetse Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'icyo gihugu abisigura yishimikije ko ibihugu bya EAC bisangiye byinshi harimo n'imico na karanga.
What we call DRC now is well known.
Erega n'ubundi twari bamwe reka ndabatwenze President Kagame agiye irucuru muri Congo yogirisha inama abanyagihugu b'abakongomani baba muri ico gice bakumva neza ivyo ariko aravuga kuko bumva ururimi rwiwe nanje ngiye nkibunia turayaga neza kuko dusangiye ururimi ni nk'iwacu Kenya tagiye nawe akavuga igiswahili ni nk'uko murumva ko ataco twopfa kuko ivyo dusangiye ari byo byinshi n'ukuri dukureho izo nzitizi hanyuma abanyagihugu bikangure badandaze batera imbere bateze imbere na Afrika yose inyungu ni nyinshi ahubwo ntazo tubona kuko turacasinziriye ndabisubiyemo kwiyunga no kuja hamwe ni vyiza cyane abakongomani turabahaje ikaze iwabo
for people who are looking for prosperity because really that is the main issue
Prosperi bazombanza yaserukiye Burundi wayongeye koko hakwiriye ko uwo mujyango ufatana munda mu kugwaniriza hamwe abagizi banabi na nyarijya Kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 2027 zigisigaye muri uwo mujyango gutahuka
It is vital that we constantly strengthen
Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kurwanya iterabwoba ubwicanyi ndengamipaka n'ibindi tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ariwe Congo twebwe ubu iwacu n'amahoro nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi
as to the East African community
Ikindi kidindi za iterambere mu kareka yase nkuko byemezwa n'ibiro by'umunyababanga mukuru n'indiani hagati y'ibihugu bimwe bimwe twokwibutsa ko naho umubano hagati y'u Rwanda n'Uganda wasubiye kunaguka imipaka yari maze imyaka ine yugaye atarudandazwa rukogwa hagati y'ibyo bihugu bibiri ku rundi ruhande naho hagati y'u Rwanda n'u Burundi imbibe zirugaye hareze imyaka itandatu umunyababanga mukuru wa EAC Peter Matuki abona ko izo ndiani zisubize inyuma ihangiro umuryango wihaye wo kureka uruja n'uruza rw'abanyagihugu ibidandazwa n'ubuzi muri EAC ku ruhande rwa Congo naho cagiriza u Rwanda Ubuganda no Burundi ko hari abagwanyi baturuka muri ibyo bihugu bacumbitse mu buseruko bwa Congo canke ko bicegeka intambara muri ico gice aha niho umwe mu batwara amashami yigenga muri Congo Chantal Faida asaba ko ingendo yohinduka
Les défis, c'est qu'il y a de fortes tensions et même méfiance avec certains pays de la région.
Turaba intambara mu buseruko bwa Congo harimo ukuboko kw'abanyamahanga kw'abanyarwanda canke abarundi n'abaganda abanyagihugu bagahunga abandi bakicwa aha rero tubwirizwa gufatanya tunasabe ko tubana neza kuko ubwicanyi ntaho bushikana umutekano muke mu gihugu kimwe wandukira ikindi nk'uko urutoki rimo rugwaye n'ukuboko kose kuba kugwaye nk'uko ineza ivuye hamwe izokwira hose rero dufashanye no kwimba inzahabu za Congo mu kinywabi batwiba ubutare bihagarara ibikogwe mu muco kuko hari n'ibihugu bibanyi bifite amahinguriro z'ahabu kandi atazobimba zose zivi wacu ariyo tuwagabire na leta ikanure
dans une même organisation normalement idéalement vous êtes censé coopérer plutôt que de se
Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikogwa na kimwe gifite mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gutyo ko atansiguro n'imwe ihari iyo tumo abasirikare b'Abarundi bajayo umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi
ibyo bandivisa n'ibyumva ku mbuga rukanabumenyi cyane kuyanye maradiyo atandukanye akorera yo makungu Ejo kugeza nuko abasikari isikari Burundi harimo uko isikari itunganijwe n'ibikorwa cyangwa isikari Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Congo kuko igihugu cyacu cya Congo urabizi ko dusanzwe dusangiye umubano mwiza kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Congo baba baranyuze kuko isikari cyo muri Congo dusanzwe dusangiye imigenderanire turavugana turakora turahura rero ubwo abasirikare iwacu ntibabaye igihariya mu gihugu cya Congo hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Congo ngo baheze bazemere mu gihe bakaba bagiyeyo hisunzwe amategeko yari bisekaye igihugu gishobora kuja gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye mu bijanye haba imigenderanire nakitanye n'ibindi bihugu cane nko mu burere ayase canke muri Afrika cane zose kuko muzoba hanze canke mu gihe abarundi igihugu kiba cagiranye amasezerano y'iki gihugu kandi iyo bibaye yiga mu kigero kuko babagenda ahantu babona biraheza bikamenyesha
nabo biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa nabo basirikare. Joel na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire dutabara urwanya leta y'Igitega.
Igisirikare cy'Abarundi kinshi guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo niyo dutabara barwanye ayitwa mu masango iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imyenda abandi baje mu misozi ya Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Redi Tabara muri iyo misozi?
Ni abo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamarimari bavuga yuko icyabasanye ni ukurwanya Redi Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu nuko bativanga umurwano w'u Burundi ufite imbaraga asimbura undi.
Raporo y'ishami sa IRGR rihuza ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Congo byama byagiye muri ico gihugu kurwanya umwansi wabyo kandi ko kenshi biba ata amasezerano yanditse ahari hagati ya Congo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Igihugu cha Congo cinjiye muri EAC ako karere kagizwe n'abanyagihugu hafi miliyoni 300. Umuryango wa EAC usigaye ukora ku mabahari abiri Oseya NG na Oseya Atlantique. Umwe mu migambi EAC ifise ni ukubaka umuhora w'indaragi uva mu buseruko bwa Afrika muri Kenya ugashika mu burengero bwa Afrika uciye muri Congo. Ikindi ni ikoreshwa rya karangamuntu mu kujabuka imbibe umunyagihugu ava mu gihugu kimwe aja mu kindi muri ivyo ndwi bisigaye bigize EAC. Ibi bikaba bimaze gushikwa ko n'ibihugu bitatu arivyo Rwanda, Uganda na Kenya. Nshuti bakunze bi radio ijwi rya Amerika rero ngaha duce turangiriza kino kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Nyonkuru. Turabashimiye ko mwaduteze amatwi. Mugira amahoro iwanyu.
Dusangire ijambo. Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi. Namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi murakarama.
Tenga madre, siri nambara, siri nukunda, koyolida, call your children, be united for the peace and your children's welfare, enemy of Africa, should that be an African, onanzi u Africa, let's go in Africa.